ikiganiro yaga ikiganiro yaga ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiye mu Isange Uvira Rusenda Murongwe Baraka Fizi Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mugitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafatikanije n'amaradio 10 yo mu ntara ya Kivu y'Ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'iby'ubuhinga n'ishiramwe Internews.
Ndabaramukije canke mwiriwe bivanye n'igihugu mudukurikira muherereyemwo canke amasaha mukurikiraniye ko iki kiganiro yagacuye umunsi nagutse ko mutwumviza kuri FM no ku rubuga ngo rukaramenye rwacu westatu akaburungo ndi akaburungo info rejwe mwumva akaba rya jewe mabrika funja poli duhere irahe ishiramwe mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru ryitwa Journalist for Justice risabaye kugwa atakirinze gusabwa ry'abamenyesha makuru bane n'umushoferi wabo b'ikinyamakuru iwacu batawe muri yome kuri wa kabiri igenekerezo rya 2024 kabiri gitugutu mu ntara ya Bubanza aho bari bagiye mu kazi kabo ko kurondera amakuru ku gitero cyari cahuje gisirikare cya leta y'u Burundi FDN n'umuhari ugwanya iyo leta nyene bita Rede Tabara. Tutege amatwi umushinga naye Thomas Forfusa aserukira iryo shiramwe kuri mikro ya mugenzi wacu Marie Charlene Ninazwe.
Nous avons appris avec toute stupéfaction que quatre journalistes burundais de Ivaku, l'un des peu de médias burundais indépendants qui
twakiranye mu rubaro mwinshi kongwa ry'abanyamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu kimwe n'ibinyamakuru byigenga kigikorera mu Burundi bafunzwe kuva ku munsi wa kabiri uheze ku mpamvu z'uko baranguye akazi kabo. Kuri ivyo ishyirahamwe Journalist for Justice rirasaba leta y'u Burundi kurekura atakirinze gusabwa Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Ntuzenzi Egide Harerimana n'umudereva wabo
leur chauffeur. Si des faits leur sont reprochés, l'enquête peut se faire aussi après leur libération. Mais il n'y a aucune raison de garder ces journalistes en...
Kuvyo bagirizwa amatohoza n'abandanya bigenza nta mpamvu nimwe yo kubagumiza mu buto mu buzima butanoroshe. Bariko bakora akazi kabo n'icyo bamenyesha makuru bahagaranye bahamagariwe kwishikira ku rubuga kugira ngo batohoze amakuru y'imvaho kugutana mu mitwe kwabaye hagati y'abasirikare ba leta n'abagwanyi. Bityo dusaba ko borekugwa atakirinze gusabwa.
Et nous exprimons aussi notre souci sur le fait que les téléphones mobiles des collègues ont apparemment...
Turana fise n'amakenga kubona inyakuzo zabo ngendanwa baciye bazakwa bikanasubiza mu gihe itunzwe ry'abatanga amakuru ari nkenegwa ku bumenyesha makuru.
Tout journaliste. Et nous exigeons que la confidentialité des contacts de nos collègues soit respectée.
Usenda kuri wa kane urangiye igenekerezo rya 31 gitugutu mwaka wa 2019 niho ishiramwe pamere bicishije mu banke Tembe yatangura gutanga ifashanya amafaranga mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda no mu site ya Murongwe kugira ngo izo mpunzi zisume ibifungurwa by'ukwezi kw'icumi. Buri mpunzi ikaba ironswa amafaranga angana n'ibihumbi 19 n'amajyana 5 by'amakongo. Impunzi zikaba zidashimishwa n'icerwa ry'urutavana ko mu itangwa ziyomfasha anyo kuva ubwo buryo butangura gukoreshwa.
Twebwe ukuntu tuvyakiriye nguri tuvyakiriye neza rakini ni kuba ariko baduhereza iminsi ukwezi kwamaze kurengana baduhaye imfunguro kwezi mu kwezi kw'icumi rakini niko bariko babiduhereza imize y'ukwezi kumaze kurengana kumaze kugenda none nk'ubu uko babiduhayo n'ibindi byo mukundo kubonane barobiduha mu kwa kangahe aho baroduha mu matarika ngahe twasaba bawe baraduha indya hakiri kare tutarasinzikara n'inzara.
Cyaratuguye neza ariko turafise ubwoba kuko imbere turabona yuko bariko baracerwa cyane mu bintu byo kudupokeza byo kuduha ifashanyo yacu y'ibifungurwa baracerwa cyane kare twabona tubironka mu kwezi mu hagati mu kwezi tariki 17 batevye tariki 20 ariko ubu bariko baragenda bagashika mu itariki imwe zibiri zitatu zine zitanu tuko turabona indya z'ukwezi kw'12 tuzaba bari tazironka tugwe mu bana cyo gituma rero dufise ubwoba bari kuraba uburyo bwose bagasubira ku itariki zabo za 17 hanyuma kugira ngo dutoshore kuronka injya zo kwiza ku 12.
Aho nyene mu Rusenda ishiramwe ARD ribicishije mu mashiramwe y'abafundi yahurikiyemwo abarundi n'abakongomani yaratanguje ibikorwa byo gusanura inzu zishaje z'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda. Inzu ibihumbi 2,230 nizo zizosubirwamwo muri zo 750 nizo zizosakagwa hose bisanzwe nayo 2,180 zisigaye bakaba bazorinda kuzisanura isenge zazo imbere yo kuzisanura zisakara. Nubwo biruko hakaba hari imijyango itari mike idodomba ko inzu zabo zasimbwe muri ico gikogwa. Umve bamwe muri iyo mijyango kuri mikro ya mgenzi wacu Pacifique Munezero.
Twebwe muri aseri turimo ariko mu gusanurirwa tubona hasanurirwa bamwe abandi tutukabu. None ni kubera iki bamwe bosanurirwa twebwe tugasigara tugaragara. Imvuri guye turabyuka n'abana tugahagarara tugafata ubusahani mu nzu ubusafuriya tugapanga panga hariko harava kugira ngo inzu nibomoke.
Umbarero bizumunza kugira ngo ahama hema bamwe abandi nabo n'ubuturara duhagaze imijyangira ari hagaze. Dusaba ko asere yokora kuri we kose ikarabo kundi shobora kudusanurira twese kugira ngo natwe tureke kurara duhagaze kandi turi mu nzu nk'abanda ko karenganyo kahave.
Twe twasaba ishirahamwe ARD ko yodufasha kuko twese ari imvura iguye turara twicyaye tuzinguturago ko twese twashikiye mu nkambi rimwe. Ni ukuvuga nta watanze uwundi ariko nuko dutangazwa nuko bamwe benshi kandi bataronse ayo mahema kugira ngo basakari.
Baraka amashirahamwe 46 y'impunzi z'abarundi asanzwe akora ibizuku yarerekanye akababaro kabo kuyu wa kane igenekerezo rya 31 gitugoto imbere y'ibiro by'amashirahamwe ya seri n'iby'ishirahamwe ADRA bikorera mu gisagara cya Baraka. Ayo mashirahamwe akavuga ko ADRA yatevye gose kubariya amafaranga y'ibizuku byakoreshejwe mu gukinjika n'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusena no mu isiti ya Murongwe nk'uko amasezerano y'ayo mashirahamwe n'ishirahamwe ADRA na aseri abiranga. Kugeza amagingo aya ADRA ikaba yishuzwa amafaranga arenga 164 by'amadolari y'Abanyamerika. Abantu bamwe mu baserukira ayo mashirahamwe kuri mikoro ya mugenzi wacu Marie Charles Nini nazwe
twebwe icatumye tuza ngaha ibaraka ku biro bya haseri na ADRA. Twebwe twaricaye turakora nk'abadandaza ibibizu kuba impunzi mu nkambi ya Rusenda kuva mu kwezi kw'indwi nta n'amahera 10 turaronka. Tubabaza amahera tuzoyaronka ryari bama batubara kw'indwi igiye gutangura tugiye kuronka amafaranga.
Kuvuga twebwe nk'abasanzwe bakora ibizuku mu nkambi ya Rusenda, kuvuga twarakoze ibizuku ikiringo cy'amezi 4 guhera mu kwezi kw'indwi kugera muri uku kwezi kw'icumi tumaze gukora ibizuku twabonye ikiringo ari kirekire cyane.
Joremu Pepe arongoye SNL mu karere ka Fizi akaba yaciye ategura ibiganiro byo kunwanisha hagati impande zibiri bakaba bavuye bumvikanye kurindira indwi imwe irenga gato. Twongera dutege amatwi userukira urunani rwayo mashirahamwe.
Kuko ADRA twasanze ari umusuma wa mbere uhebwa ndetse nibyo babanje kutubwira abakozi basanzwe barukiye mu gisata cya ADRA batwizeza by'ukuri ko muri iyi ndwi amafaranga ashobora kuboneka. Kesa yuko ansere babaze kubaza bacaduha ikiringo ntabanduka cyo ku munsi wa kabiri w'indwi iza yuko amafaranga ashobora kuzoboneka.
Ngomenya ko impunzi zo mu ikambi ya Rusenda ubwazo gusa zikoresha itoni 35 z'ibizuku buri kwezi. Inyuma y'akaruhuko gato duce dutega amatwi ibijyanye na siporo.
Mudukurikirana buri munsi ku rubuga ngurukana bumenyi kuri website akaburungu ngia kaburungu info. Ku rubuga rwa Facebook ni ongea. Kuri Twitter ni @ ongea ya ga. Nao kuri SoundCloud ni ongea agakwego ya ga agakwego internews.
Rusenda kuva kuyu wa 27 gitugoto ugwaruka ijana go mu Rusenda harimwo 50 gw'impunzi z'abarundi niho gwatangura inyigisho n'imyimenyerezo y'umukino wa akapuela. Uko kwinonora imitsi kumeze nkaho omenga abantu bariko baragwana kandi batamba intambo nyafrika byagaragaye cyane mu gihe cy'ubugurano mu gihugu cha Brazil akaba ari nawo umukino no ofise inkomoko. Uwo mukino ukaba uriko utegurwa n'ishyirahamwe ya seri ribicishije muri World Chad ku buryo bw'amafaranga bwa komite mpuzamakungu y'imikino biciye mu mugambi wa siporo mu gukingira ugwaruka. Idona Eric yitanga ishaka akimenyereza mu kiganiro yaga.
Ijuma ry'ugwaruka 50 gw'impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda na 50 gw'abakongomani bazakiriye bariko barahabwa inyigisho y'urukino gapoera kuva itariki 20 gitugutu 2019 gushika igenekerezo rya 20 higarama 2019 inyigisho zizomara iminsi 30. Umwigisha wa Hasera avuga yuko uwo mukino kapoera umaze imyaka 13 mu gihugu giharanira intwaro rusange ya Congo, no kuvuga kuva mu 2016 gushika mu 2019 gwaruka rutandukanye gwo mu bisagara vya Congo nka Goma, Buka no kumugwa mukuru Kinshasa tutibagiye n'urundi gwaruka go mu makambi abiri inke inkambi zisanzwe zibamwo impunzi z'abanyafrika yo hagati Sudani y'ubumanuko aramaze guhabwa izo nyigisho z'uwo mukino kapoya uyu mwigisha amenyesha abariko barahabwa inyigisho mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda kuwo mukino ko ari umukino wo muri Amerika yepfo nka Brazil Portugal ariko ufise amamuko ku banyafrika bashitse muri Amerika yepfo mu gihe cyo gutwara inyagano z'abantu bo muri Afrika bo mu bihugu bitandukanye nka Guinea, Mozambique, Angola n'ahandi. Twamenyesha yuko izo nyigisho z'uwo mukino kapoera usanzwe uri mu bikorwa by'umugambi ikarashishi mu gukingira ugwaruka ufashwe mu mugongo na Komite Internationale Olympique seyo mu kinyamazuru. Mikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda ni jewe Eric itanga ishaka kubyiganiro ya.
Ndangirize aho nyene mu Rusenda mwihiganwa ry'umupira w'amaguru bise amani ryatanguye mu gice cya kabiri cy'ukwezi kw'icumi mu ikambi ya Rusenda kuyo wa kabiri igenekerezo rya 2029 ukwezi kw'icumi nyene niho haba urukino rwa nyuma ku kibuga Sibatwa umugwi tuje ne stade ukaba watahukanye igikombe utsinze umugwi Inga Cobra ku bisindo bitatu kuri kimwe. Iyo migwi yose ikaba yarongejwe imyambaro y'umupira w'amaguru niba hasha idorare 50 ku mugwi wa mbere ni dorare 30 ku mugwi wa kabiri nayo forupo wabaye wa gatatu ukaba yarongejwe umwambaro w'umupira w'amaguru gusa furufumbo rupopo wabaye wa kane ukaba yarongejwe umupira w'amaguru wonyene. Mumenya ko kuva uwo mugambi wa sport utangura mu ikambi ya Rusenda kwata wundi mugwi urigera utahukana insinzi y'ihiganwa rya nyuma. Aha rero niho nsozereye iyaga yacu uno munsi mwayiteguriwe na Shabani Asani afatikanije na Marie Charles Nininazwe bahagarariwe na Emmanuel Ntirameba naho kuri mikro yari jewe Mabre Kavunjapoli na ubutaha.